Nashaka gusoma igice gitoye cy'ibyanditswe nkuye mu bavugishwa n'Imana Yesaya ku gice cya 48 mbere ku murongo wa 12. Yesaya 48 murongo wa 12. Nunyumve yewe Yakobo, yewe Israeli nahamagaye, ndiwe nduwa mbere kandi nduwiherezo. Murongo wa 13. Mbere ukuboko kwanje niko kwashyizeho itanguriro ry'isi, n'ukuboko kwanje kw'iburyo niko kwabamvye ijuru. Iyo mbihamagaye bivira hasi rimwe. Mwese nimukorane mwumve, ninde uwo muri mbo yigeze kuvuga ivyo? Uwo jewe uhoraho nkunda azigirira Babuloni ko ngomba, azogirira Babuloni ko ngomba, kandi ukuboko kwiwe kuzotera Abakarudaya. Ni jewe nyine nabivuze. Mbere naramuhamagaye ndamuzanye, kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Nimwigire hafi mwumve ibi. Uhereye mu itanguriro ntaho navugiye mu misho, uhereye aho vyabereyeho nariho, kandi nonora Imana antumanye na mwemu wiwe. Murongo wa 12. Uko niko Uhoraho umucunguzi wawe wera w'Abisirayeli agize ati, ni je Uhoraho Imana yawe nkwigisha ibikugirira ikimazi, nkakurongora mu nzira ukwiye gucamwo. 18. Iyo uba warumviye ivyagezwe vyanje, uba waragize amahoro ameze nk'uruzi, kandi ukugororoka kwawe kuba kwarabaye nk'imipfunda y'ikiyaga. Murongo wa 19. Kandi uruvyaro rwawe rwobaye nk'umusenyi, n'abava mu nda yawe bobaye nk'umuhekeheke wawo. Izina ryawe ntiryorandutse canke ngo rizimangane imbere yanje. Gushika hano iri jambo ry'igiciro kandi ryera ry'Imana, turizera n'imitima yacu yose ko Imana yamyivuga mu bihe vyose, yaba kuri Yakobo, ibwira Abisirayeli ibyo yavuze, kandi yarabishyize mu ngiro, yarabishikije. Turazi ko Imana itavuga amajambo atagira akamaro, ariko ivyo ivuze irabishitsa kandi ikabisozera, haba kuri Yakobo, ku Bisirayeli, cyangwa mu minsi y'intumwa, cyangwa mu minsi yacu, yama ishitsa ivyo ivuze. Kandi turazi yuko ata muntu n'umwe yaremye ijuru n'isi, turazi yuko ata muntu n'umwe ari uwa mbere kandi akaba n'ubuhereza, ariko niyo kandi izo kwa mari Imana ibihe bidashira. Kandi turabishimira kubona yatugize icyo turi kubw'icyo bakizina ryayo. Dusure murongo wa 16 haravuga ngo kandi nonohora Imana ntumenye namwe mu wiwe. Turabizi murongo wa 17 navuga ngo uku niko rawo umucunguzi wawe, wera wabitsiragezi ati, ni je uhora Imana yawe nkwigisha ibikugirira ikimazi. Ibi ni ibintu byiza cyane, ntitwigishwe n'abantu ariko twigishwe n'Imana nzima. Imana irakeneye abantu, nivyo, ariko yafashe amajambo yayo iyashyira mu bantu bayo, kandi nabo bakayavuga. Kandi turavize n'imitima yacu yose, turizera yuko kwa atari ijambo ry'abantu twahawe, ariko ni ijambo ry'igiciro kandi ryera ryayo. Nicyo gituma dushaka kumuha icyubahiro, ishimwe no guhimbazwa ibihe byose. Kuno mugoroba naho nyine murabona twagarutse hano ubundi busha, kandi izera kuza kutubwira kuno mugoroba ivyo ukeneye kutubwira mu ijambo ryayo ry'igiciro kandi ryera. Muravyizera mwese, nta nkeka irajya kutubarira ivyo ishaka kutubarira. Naho akeje ijambo ryayo ribemeze nk'inkota ifite ubugi bubiri, rimeze nk'inkota ifite ubugi bubiri, nuko niko riri, ariko rirakuraho ibintu vyose bidafite ikibanza, bitabwiza kugira ikibanza mu bwingo bwacu, rikatwuhagira, rikatweza kugira ngo twitegure kuza kwayo kugire gushika vuba. Izina ryayo ni rihabwa icyubahiro kandi rishimwe no gushaka kuno mugoroba. Muri aka kano kanya kuno mugoroba duhaguruke dusenge twese hamwe. Mana yo kwizigirwa, twongeye gukoranira hano kuno mugoroba mu izina ryawe ry'igiciro kandi gera rya Yesu. Turagushimiye mwami kubw'amajambo wavuze kera, wavuganye n'abavugishwa n'Imana n'abavugishwa nawe, nabo bakafata amajambo washyize ku mitima yabo bakayabwira abantu, wababwiye bakayabwira abantu, haba kuri Yakobo cyangwa ku Bisirayeli. Mwami turagushimiye, n'ubu ntiwasizeho kuvuga, uracyari wa wundi kuva ku ntango cya ku iherezo. Kubw'ibyo turabigushimiye kandi turabinezererewe. Mwami turanezerewe kubona uvugana natwe, wongeye kuvugana natwe kuko fise imigabo y'urukundo kuri twebwe abantu bawe. Uratwigisha inzira nziza kandi ukatubwira ibyo dukeneye kandi turagushimira. Nuno mugoroba turagusabye gukureho byose, ukureho ibitava kuri wewe, utubumbe bundi busha mwami, ku buryo dushobora kwinjira mu bwami bwawe, twinjire mu bwiza bwawe, muri cya gisagara cyiza wateguriye abantu bawe, wateguriye umugeni wawe. Ewe mwami, nuntegure mwami, nudutegure twese mwami, kugira ngo dushobore kwinjira mwami nk'uko wabidusezeraniye, kuko wabivuze neza biciye mu wavugishwa nawe, umukozi wawe wavugishije. Kandi mwami ntidukeneye kubisoma gusa, ahubwo dukeneye kuzovyibonera mwami, ntidukeneye kuvyizera gusa, ahubwo dukeneye kuzovyibonera n'amaso yacu mwami. Nubiduhe, nutugirire ubuntu mwami bwo gushobora kumva no gushobora kuvuga kandi kuri umugoroba mwami. Turagusavye nukure hagati yacu ibitusamaza byose, nutwemere duhagarara imbere yawe n'imitima yuguruye mwami. Turagushimiye kubw'ibyo byose kandi turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Twicare. Amashimwe abaye umwami wacu kubw'amahigwe dusuye kugera gushobora kongera kuba hano kugira ngo dushobore kuyihimbaza. Iyo turi kumva ijambo ry'Imana, nibaza yuko twese tuba twiyumva tumerewe neza kandi cyo kimwe. Ibyo biradukora ku mitima kandi bikadukangura, tukamatibaza tuti niba ijambo ryashikije koko muri twebwe icyatumye rirungikwa. Kubiraba umwami wacu amasezerano yose yarashikijwe kuva kujya mbere gushya ku isezerano rya nyuma. Byari byaravuzwe aho umwami wacu azovukira, Mika 5 niko byanditswe, yavukiye i Betlehem. Byari byaravuzwe ibyo azokora, kwazobabazwa, kwazopfa, akazuka, hanyuma akaduzwa mu ijuru. Byose byari byaravuzwe kandi byose byagenze uko nyine. Yaravuze ati nzogaruka kandi azogaruka. Nta gukekeranya no gukeyi ku bijyanye no gushitswa kw'ijambo ry'Imana kubiraba umwami wacu Yesu Kristo. Ariko ndizera yuko dutuzwa gutangura kwizera. Ibi ndabivuze n'ibigira nkana, kuko buri jambo ryose ritegerezwa gushitswa kujya nyene no kuri twebwe abizera, bitugusha kujya nyene. We n'umutwe, natwe turi ngingo, niwe muco, natwe ni twebwe umuco wa Kirako. Niwe data buja, natwe turi bene data. Nuwacu, natwe turabiwe. Nta bundi butumwa bwiza buriho atari ubutumwa bwa Yesu Kristo umwana w'Imana ku bahungu n'abakobwa b'Imana bose. Kuri abo bose bagenewe kuzoraba ubwiza bw'Imana. Umwami wacu yaravuze, umukiza wacu yaravuze ati abo data yampaye bose bazoza, nanje ndabaha ubugingo budashira, kandi nta n'umwe muri bo azopfa rubi ukiretse wa mwana wo kurimbuka, yagenewe kurimbuka. hano rero lino jambo ry'igiciro murazi wavugishwe n'Imana Yesaya niwe yabaye uvugishwa umuvugishwa akomeye cyane kurusha abandi mu bijyanye na kahise mu nkuru z'agakiza. Nta wundi muvugishwa n'umwe yavuze vyose nk'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Murazi yuko mu bice 35:36 hari navugwa ku vyijuru ku majuru masha n'isisha. Umuvugishwa yaranditse neza umugambi w'agakiza w'Imana imbere yo kutangura gushitswa. Asinshaka gusubira gusoma ivyasomwe ariko musangwe niko nkunda gukora. Ariko iyo ngahanditswe muri Yesaya 58:35 akavuga ngo ni jewe nyine nabivuze mbere naramuhamagaye ndamuzanye kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Jehoraho Imana ishobora vyose yarabivuze yaramuhamagaye yaramuzanye kandi urugendo rwiwe ruzogira mahoro ruzogira amahirwe. Kuri ivyo hari cimviro kije mu vyumviro vyanje kuvyerekeye kuzuka atari ivyo gusa mbere no kwiyurizwa mu ijuru. Ejo bazohimbaza umunsi mukuru wiyurizwa mu ijuru ariko turashobora kunezerwa uno munsi kubona abantu b'Imana bari baravuze mu isezerano rya kera ibintu vyari bigiye kuzuba. Nimwibagire rino ryungane ngo kandi urugendo rwiwe ruzogira amahirwe. Iri jambo ntimugibagire ntizobishitsa gusa ahubwo azobishitsa neza bizosozegwa neza. Iwe rero nk'uwaneshereje i Golgota urugendo rwa ibyo yatanguye azobisozera neza. Muri Zaburi 68 ni Zaburi ivuga kukuja mu ijuru k'umwami wacu. Zaburi 68:12 haravuga ngo mu 11 umwami Imana yaravuze abagore bakwiza inkuru baba ingabo nyinshi. 18 haravuga ngo imikogote 17 mu kirundi ngo imikogote y'Imana n'ibihumbi cumi mbere n'ibihumbi umwami Imana ari hagati yawo Sinayi uraheraho mu rusengero. 19 ariwe 18 mu kirundi uraduze uja hejuru ujanye iminyago uherewe ingabire hagati y'abantu mbere uziherewe hagati y'abagararizi nabo kugira murabona yuko naho somye uno musoba ino bibiliya nkuko yasobanuye no musobanuzi murabona ko nsomye kandi uwundi muntu yasobanuye bibiliya kuko biri mu mutwe wanje hano uko litere yasobanuye bibiliya ayikura mu rundi bashira murazi uko ataje guhabwa impano n'abantu ahubwo yaje kugira ngo ahe impano abantu. Murazi kandi kubyereke ku bantu bazi indimi zibicanga zitatu murazi uko kenshi bigoye gukura ibintu mu rurimi rumwe mubisobanura mubishyira mu rundi rurimi biragoye cyane. Rero turi de game byo turabivuga turashobora kubisoma ubunyene mu isezerano rishasha. Ndibaza yuko bivugwa neza hajya mu Banyefeso 4 iri jambo nyene riranditswe kadurabe ingene bimeze ingene byanditswe ego turabibona abanyefeso igice cya kane umurongo w'umunani abanyefeso kane umurongo w'umunani nicyo gituma ivuga iti yaraduze ajya iyo hejuru ajyanye iminyago aga iminyago agabira abantu ingabire uku niko bimeze yakoze ibyo uko ari bibiri yaduganye abera mu izina rya kera maze acyasuka mwe mu wiwe aha abantu ingabire abizera bahingabire ibyo uko ari bibiri yarabikoze nicyo gituma ari byiza cyane ko mbere ku bijyanye n'insobanuro y'amajambo dushobore ntituvuge gusa ibiri mu bwenge bwacu mu buryo busanzwe ariko tuvuge insobanuro yabyo dushoboye gukoresha ibyanditswe byera ingene bisigura mu isezerano rishyashya rero turabona ko bimeze neza bisome bivuga neza abanyefeso igice cya kane umurongo w'umunani ngo nicyo gituma ivuga ngo iti yaraduze agiye hejuru ajyanye iminyago agabira abantu ingabire n'abantu ki atari abatizera ariko abizera dusomye rero tukamenya ko ibyo byose byashikijwe kandi mu ntumbero itomoye atari mu ntango gusa ariko kandi no ku iherezo ry'ishengero ry'isezerano rishyashya imana ikeneye gukora ibyo bintu nyine rero mpejeje gusoma mu butumwa bw'uno munsi kandi nasanze nk'amasezerano meza cyane imana izosuka ubushobozi bwa mwe mu wayo ku iherezo kandi zamugwa rizoca riba zaburi 68 murongo wa 19 ngo waduze mu ijuru gabira bawe ingabire igihe wanditse zaburi yavuga n'amajambo nta n'umwe yari azi ibyo ari byo muri kiriya gihe kumbure barabaje bati yavuze iki ninde yaduze mu ijuru ninde yajyanye abantu ninde yajyanye iminyago ninde yahaye ingabire abantu ninde inyishure turayibona ngaha mu banyefeso igice cya kane duhereye ku murongo ukurikira kuvuga umurongo w'icyenda abanyefeso kane umurongo w'icyenda aravuga ngo iryo jambo ngo yaraduze niki mbega ntigerekana yuko yabanje kumanuka ikuzimu umurongo w'icumi we yamanutse ni we yaduze ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose turibuka ubutumwa mwenda taburanamu avuga ngo yaraduze kure cyane hejuru cyane ku buryo n'amajuru yayarabira hasi ayaraba ari munsi yiwe aha rero bisa n'uko bimeze gutyo nyine ni uku nyine niko bimeze murabona icyo ushaka kuvuga ngo yaraduze cyane ahantu kure hashoboka yaraduze ahantu kure cyane hashoboka turabona aravuga ngaha ku murongo w'icyenda aravuga ngo ariko iyo jambo ngo yaraduze ni iki mbega ntigerekana ko yabanje kumanuka ikuzimu umurongo w'icumi we yamanutse ni we yaduze ajya hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere byose bisigura icyo bisigura sindakizi ariko ndazi ko ariko bimeze kandi ndazi yuko atarakeneye kurangamiza kugira ngo arabi amajuru, ahubwo yari hejuru y'amajuru kugira, ahubwo byamusaba ko abanza kunama kugira ngo arabe amajuru amajuru. Mbega ubuntu ni we yaneshereje Gorogota. Murazi neza yuko umwansi agishobora kugera ahantu runaka, kandi ko agishobora kuturega ijoro n'umurango. Kandi nkuko murabizi yuko byanditswe mu byayishure Yohana 12 ngo burera arakorowe, arakorowe umurezi wa bene data yabarega ijoro n'umurango. Nkuko byanditswe mu byayishure Yohana 12:10, umwami wacu yaraduze hejuru y'amajuru. Nima nkuko twoshora nuko twobivuga, nuko twoshora kubivuga niyo mvugo twakoreza. Ndasubiyemo, yaraduze hejuru cyane, n'umwami ari hejuru ibintu byose. Wanesheje Gorogota, yanesheje kurupfu kuzimu na wa mugwanizi. Iri jambo ni jambo ryiza cyane. Nahinduka kandi haranditswe ngo uwamanutse ni wenyene yaduze hejuru y'amajuru yose kugira ngo anengesere vyose. Bakundwa, dufite umwami akomeye cyane, uwo ubushobozi bwose bwahawe ku isi no mu ijuru. Kandi nkuko akenshi tumugira icyizere gike, tumugira ese ngo kwizera kwanje ko ari guke, nubwo dufite umwami akomeye yanesheje byose, yaduhaye ubucunguzi bushitse ku bw'ubuntu ku musaraba i Calvario. Muri Zaburi 38 haranditswe ibintu byinshi cyane. Ku murongo wa 20 haravuga ngo nimushime umwami, nimushime Uhoraho, umwami ahimbaza twikorera umutwaro uko bukeye, niwe Mana itubera agakiza. 21 ariwo 20 mu Kirundi ngo Imana itubera Imana y'agakiza, idukiza kenshi. Kandi Uhoraho umwami niwe ashobora gukura mu rupfu, niwe ashobora kudukura mu rupfu rw'ubuyo bw'imwemu, niwe ashobora kudukura mu rupfu, niwe bugingo. We rero nk'ubugingo yafashe umubiri w'inyama kugira ngo akure ubushobozi bw'urupfu, kugira ngo wewe na jewe dushobore kubaho ibihe bidashira tubohotse ku rupfu. N'Imana ikiza irazi, niwe mu mujanama, yaranesheje n'urupfu. Mbere ntiyagarukije ngaho, umuntu wari wese arashobora gutanga impanuro, ariko we yashyize mu ngiro inama zose, yakuye ubushobozi bw'urupfu. Ntiyatanze gusa inama, ahubwo niwe nama ntiyavuze kuva ubugingo gusa, ahubwo niwe bugingo. Ntiyashingiye nta ukuri gusa, ahubwo niwe kuri, niwe vyose muri vyose. Kandi kuri twebwe yaduhindukiye Imana ikiza, itanga agakiza, kandi dukiza urupfu, kandi yaraduhaye ubugingo budashira ku bw'ubuntu bwayo. Ku bw'ivyo turashobora kunezerwa. Umurongo wa 25 niwo murongo ni 24 mu Kirundi. Mana baravye ingendo yawe, baravye ingendo yawe, ingendo y'Imana niyo mwami wanje yinjira ahera. Ese ngira bavugishwa n'Imana bashoboye kubona mu iyerekwa biciye muri mwemu iby'Imana yari igiye gukora. Barabonye ingene Imana yari kiragenda, Imana yari kira abantu bari kuba baragenda bari kumwe n'Imana bitarashika barabonyaga kiza n'ubuntu bw'Imana bitarashika ariko mu bisa mu byari byamaze gushika kuko Imana yari yatanze amasezerano kandi by'Imana isezeranye byo biba bimaze gushika nubwo umuntu atabara bibona biba byamaze gushika umuntu atarije niko navuga amen mwisezerano rishash mwisezerano ya kera ubuntu ni bwari bwagaragare nyamara Imana yari yarabwiye Mose iti ngirira ubuntu uwo nabugiriye kandi ngirira imbabazi uwo nazigiriye nkuko byanditse mu kuvayo 3:19 ni ryari ubuntu bw'Imana bwatanguye ntibwatanguye ahubwo bwari mu mana buca bugaragarira muri Yesu Kristo umwami wacu dusubire mu 25:24 mu kirundi mana baravye ingendo yawe atari ingendo yanjye atari ingendo yawe atari ingendo yawe mana baravye ingendo yawe kubona ingendo Imana igenda ibyo nicyo kiturajishinga kandi ningendo y'insinzi ingendo y'Imana ingendo y'insinzi tutsuye mu 25:24 mu kirundi mana barava ingendo yawe ingendo y'Imana yanje niyo mwami wanje yinjira hera 26 abaririmbyi bagiye imbere abacuraranzi barakurikira barabakurikira hagati y'abigeme bavuza udushako tw'ingoma 27 nimuhimbaze Imana mu makoraniro niyo mwami yemwe bakomotse ku isoko iyo Isirayeli nguri umunyamuryango wa Benyamini umuhererezi niwo ubugaba ubona abaganwa baba Yuda n'ingabo zabo n'abaganwa n'abazaburoni n'abaganwa n'abanafutari Imana yawe ikugereye inkomezi mana komeza ibyo wadukoreye mbega uyu umurongo mwiza agahembe 29 dusubiremo Imana yawe ikugereye inkomezi mana Imana komeza ibyo wadukoreye turazi ibyo yadukoreye ariko ibyo bwirizwa kuzigamwa bikazigamwa mu bushobozi bw'Imana kubw'ibyo rero itegezwa kutugirira ubuntu kandi kadufasha nugaragaza ubushobozi bwawe Mana nukomeza ibyo wadukoreye twe ntitwashobora kubikora dukoresha ingombe zacu ntitwashobora kubikora ariko Imana yo irabishoboye kubera iki kwerki umuntu atokwizeraga yemwe kandi akayigirira icyizere no kuri uno mugoro amaze akavuga ati mwami ibi birakuraba uyu n'umugambi wa gakiza n'abantu bawe n'amasezerano yawe n'umugisha wawe n'inkomezi zawe n'ingendo yawe n'ijambo ryawe ehe mwami turi imbere yawe nutume dusenga ku buryo nawe ushobora kwishura nutume dusenga ku buryo ushobora kumva kandi uduhe ivyo tugusavye tsuye 29 Imana yawe ikugereye inkomezi mana komeza ibyo wadukoreye uko niko bimeze mu ntango turabizi twese mu ntango ishengero ryo mu isezerano rishasha ryari rihagaze neza mu bushobozi bw'Imana kandi ryari icyicaro cyangwa hari ahantu Imana ishobora kugaragariza ubushobozi bwayo hanyuma haravugwa ngo mana abanyamahanga bateye ishamvu yawe aniza buri 29:1 ubu rero Imana yaradushumbuje yongereye agarukana ibintu byose ubu rero ikeneye kubihagararira ikeneye gukomeza ibyo yaduhaye dusure mu 29 ngo nugaragaze ubushobozi bwawe mwami nuhagarare nukomeze ibyo waduhaye Imana yaduhaye ibiki agakiza gashitse muri mwe mu mwe mu bugingo no mu mubiri nyamara dutegerezwa kwemera yuko ko bitakiri mu bushobozi bwabyo nk'uko Imana yabiduhaye mu ntango yabitanze mu ntango nyamara turazi uko Imana ishumbusha kandi ko tuzoshika aho abizera uko abizera bari bameze mu ntango kandi ko izoduheka kandi katuzigama izoturinda nurinde mu bushobozi bwawe atari mu ntege nke ariko ubizigame mu bushobozi bwawe utuzigamire mu bushobozi bwawe ibyo waduhaye iki kiba ari cyo cyumviro nyamukuru cy'isengesho ryacu kuno mugoroba nuzigamire abantu bawe umugisha hamwe n'ivyo waturonkeye agakiza gashitse waturonkeye muri Yesu Kristo umukiza wacu nutuzigame manu tuzigamire zishushoze bwawe utuzigamire ivyo waturonkeye ivyo waduhaye twese turavyizera ko yaturonkeye agakiza gashitse mbega muri zera twese turizera n'imitima yacu yose atari ko tubishaka kwirwa tura ko dukeneye kuduza igikiriza ngo tuvuge ngo je ndizera oya ibyo bihe byararenganye shaka kuvuga ko mu mitima yacu dushobore kwizera kandi twumva mu mitima yacu ko ari ukuri ko by'ukuri twacitse igice agace k'ijambo kandi tukaba agace k'umugambi w'Imana kandi ko twabambanywe na Kristo tugahambanywa nawe tukazurana nawe kandi tukaba twarinjijwe mu kirere cy'uburyo bw'imwe mu kirere cy'ijuru muri Kristo igikwa cy'Imana cyarasozerewe kubwa muri wowe no muri jewe mbere y'amaso y'Imana ishengero litagira marabaga ninjebejewe burya limaze guhagarara imbere y'intebe y'ubuntu bw'Imana y'ubuntu aho amaraso y'impongano cyangwa yo kwizuza yasesetse twese turazi uko amaraso y'umwami wacu atasesetse ahantu runaka mu musenyi ajya amaraso ntiyasezeze mu musenyi ahantu runaka ariko nk'uko byanditswe ngo yinjiye rimwe risa aheraho mu ijuru ajyanye amaraso yiwe kandi ayo maraso aracyari ku gicaniro ku ntebe y'ubuntu mu gihe tukiri mu gihe cy'ubuntu ayo maraso aracyavuga aratatuvugira na muntu akeneye kubaza ingene ivyo vya bimeze ntanumwe ashobora kubisobanura ariko turashobora kuvyizera n'imitima yacu yose tukamenya yuko Imana itabisezeranye gusa ahubwo yaramaze no kubishitsa amen twongere dusome umurongo w'indwi muri Zaburi ya 79 umurongo w'indwi aravuga ngo ngo abakwizigira ntibamaramare ku bwanje aravuga ngo mwami uhoraho nyine ngo abakuroreye ntibaze bamaramazo ku bwanje mana y'abisiraeli abakurondera ntibaze batetegwe ku bwanje iki nacyo ni ikintu gikomeye cyane yanditse zaburi yavuze hano zaburi 69 umurongo w'indwi abivuga muri mwemu bivuye mu mutima wawe no mutima wanje niba abantu barondera Imana none boyisanga hegayemo atari aho ishobora gusa aho abantu bashobora kuyisanga ahivugira kandi ari ikorera twese turazi uko abantu barondera Imana hari hose mu byaremwe barondera Imana mu misozi mu biyaya barayirondera mu madini atandukanye ahantu runaka ariko ntibayironderera hiri kandi turazi uko Imana yari muri Kristo kugira ngo yiyuze n'abari mu isi tuyisangaho iri muri nose ariko rino sengesho rero dutegerezwa twese guhagarara imbere y'umwa iri sengesho niko tubiza kubwira umwami wacu tukayibwira tuti twese nisengeje tuvuge tuti mwami uhoraho nyine ngo bakurure ntibaze bamaramazwe ku bwanje murabona ngene bimeze uno muntu w'Imana yavuze amajambo y'Imana kandi abumvise amajambo y'Imana baci bagira ivyizigiro. Rero uyu mukozi w'Imana yashaka kubona bishitse, akavuga ati mana ati ndagusavye abakurorere nibaze bamara amazo ku bwanje. Atarabinyizigira jewe ariko abakwizigira wewe abakurorereye. Ariko uko bimeze kose uyu muntu w'Imana yaratwaye ijambo ry'Imana, yashaka kubona ivyo yavuze bishika kugira ngo abantu ntibamara amazi. Kumbure ko bamwe bari bafite ivyizigiro byo gushobora kumubona icyo gihe, kumbure ko babinjiye batashi wabo bashaka kuzomubona, ariko kumbure ko bari imbere y'umwami bamaze gutaha. Turi mu gihe aho buri vyizigiro byose ubiko bicika ukuri, biriko birashika imbere y'amaso yacu. Murongo w'indwi haravuga ngo abakurore ni wa gatandatu mu Kirundi, ngo abakurore ntibaze bamara amazo ku bwanje. Zaburi 39 murongo wa gatandatu ngo mana nyeningabo mwami abakurorereye, mana ya Abisirayeli abakurondera ntibaze batetegwe ku bwanje. Mbega twese nitugeragezwa guhera ku wa mbere gushaka kwa nyuma. Mbega icyo none se kintu Imana ikeneye gushyira mu mitima yacu, niko nifuza atari kuno mugoroba gusa ariko no mu buzima bwanje iminsi zikaje kubaho. Nshaka ibishaka kubigira isengesho ryanje, mvuge nti Mana abakwiteze abakurorereye ntibaze bamara amazwe ku bwanje. Nti Mana nyeningabo murabona ntiyavuze ngo uhoraho nyeningabo. Turabona yuko iyo umuntu akoze isengesho n'umutima wose, urabona ukuntu yinjira, umuntu akinjira cyane mu iyo sengesho kagera kure cyane. Natwe turabibona ngo abakurorere ntibaze bamara amazwe. Umurongo wa gatandatu mu Kirundi ngo wewe uhoraho nyeningabo abakurorere ntibaze bamara amazwe ku bwanje. Mana y'Abisirayeli bakurondera ntibaze batetegwe ku bwanje. Atarabarondera uyanditse Zaburi ariko abarondera Imana, atarabandondera jewe cyangwa wewe ariko abarondera Imana bashobore kuyibona biciye muri wewe no muri jewe. Nkuko kera abantu baje Yerusalemu basha kubona Yesu, maze Filipo witse Betsaida arababwira ati ngujya, yarashoboye kubereka inzira ati ntibamara amazu ku bwanje, ntibatetegwe ku bwanje. Imana ibidushire ku mutima twese ku buryo bino bintu byavuzwe kandi bikandikwa na mwemu w'Imana, dushoboye kubijyana imbere y'Imana mu masengesho. Umwami wacu agaragaze areme ishengero aho ata muntu n'umwe mu bizi gihora azotetegwa. Koko abarondera Imana bashobore kuyibona. Tugeze rero muri iki kibazo ngo none Imana umuntu yo yisanga, Imana umuntu ayisanga aho ushobora kuyisanga nyine, kandi Imana yashatse kuba hagati y'abantu bayo, nicyo yashatse. Yazutse ku munsi ugira gatatu maze acaduzwa mu ijuru inyuma y'iminsi 40. Yaduze hejuru mu majuru ajyanye inyagano maze aha abantu ingabire. Turasoma muri Matayo 27 yuko igihe yazuka benshi basohotse baba bumva kandi bakiyereka benshi muri mu gisagara cera. Yaduganye iminyago munyuma amaze gushika hejuru cyane inyuma y'iminsi 10 barindiriye, yaciye asuka mwemu inyuma y'iminsi 10 yaciye asuka mwemu maze aha ingabira abantu biwe bari ku isi. Turarindiriye ivyo turabirindiriye mu kwizera by'ukuri, dukeneye kubikora. Turindire mu kwizera tuvuge tuti mwami, turavuga tuti mwami turi abantu bawe, turagusavye shitsa amasezerano yose. Ntureke umuntu n'umwe mu bakwizigiye hari ndi kumvuga ukuri abantu barahora baza bakambira ngo mwereta Frank ngo nkeneye kuronka umumatizo wamwe muyera akenshi mura nibaza yuko bibaza yuko nshobora kubavugira akaba ari je ndabagira icyo ndabafashije muri cyo gihe birambabaza mu mutima cyane ariko nimba byaravuzwe kuva ku ntango n'abantu boza imbere y'abakozi b'Imana maze abantu bagaca bashyira ibyizigiro byabo mu mana imwe muri icyo gihe bazoronka ibyo bariko barasaba iyo bizigiye Imana bazoronka ibyo bariko barasaba twe turi abantu abakozi b'Imana gusa icyo dukora n'ukurambiwa kw'ibiganza abantu nta kindi ntidushobora gutanga haba gakiza kwaba gukira ingwara waba umugisha waba umatsi wamwe muntu ntabwo dushobora gutanga ariko twifatanya n'abarondera Imana mu masengesho kugira ngo babone Imana kandi bashobore kwibonera Imana ariko ivyizigiro ukurindira ibyo byose mubishire mu Mana kuko irashoboye rwose kuduha ibyo tuyisaba kuko muri ngo yavuze ngo abakwiteze ntibamaramare ku bwanje kandi abakwiteze ntibatetegwe ku bwanje ntibatetegwe ntibamaramare ahubwo babone Imana bayibonere nk'uko twabisomye waduze ni wenyene yamanutse ikuzimu nahinduka uko yari no munsi niko zo kwa mibi bidashira Imana dukwizera n'ubushizi bw'amanga rero dushaka mu masengesho magufi kugira ngo benshi cyane bashobora gusenga dushaka kuyishimira n'imitima yacu yose kandi duhimbaze na ryayo amen tuhaguruke dusenge mwami wo kwizigirwa nanjye nashaka kugushimira bivuye mu mutima kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera ndagushimire kuko wavuze ibyo wavuze kera biciye mu kanwa kawavugishwa nawe amajambo yera y'igiciro ndagushimiye kubw'ibyo byose kandi ndaguhimbaza ntiwavugiye mu misho ntiwakoreye ibintu mu misho watanze amasezerano kandi uri kurayashitsa ndagushimiye kubw'ibyo wakoze ibyari byanditse kuri wewe byose warabishikije mwami waje ngaha ku isi warigaragaje nk'umwana w'Imana mu mubiri w'inyama warababajwe warapfuye uramanuka ikuzimu wanesheje urupfu maze urazamuka haleluya waratubohoye udukiza ubushobozi bw'urupfu ukiza ubushobozi bw'urupfu abari bakwizigiye kuko amaraso yawe amaraso y'isezerano yasesetse ku musaraba i Calvario Golgota kandi warashyize ku ntebe y'ubuntu kugira ngo ashobore kuguma tuvugira mwami ndagusavye nk'uko wavugishwa nawe yavuze nutuzigamire mu bushobozi bwawe ivyo wadukoreye nutuzigamire mu bushobozi bwawe tuzigamire mu bushobozi ivyo waturonkeye ku musaraba i Golgota mwami ntureke umuntu n'umwe mu bakwizigiye ngo amaramare ntureke n'umwe muri abo bantu ngo amaramare ntihagire umuntu n'umwe mu bakwiteze amaramara niryo sengesho ryanje mwami rivuye ku mutima wanje niwiremera abantu ngaha ku isi ishengero ushobora kugaragaramwo abantu ushobora gukoresha uko ushaka ewe mana nutwemerere tubeho ibihe vuba utwemerere kuzobaho aho twibonere igihe uzoshitse ijambo ryawe kandi wishure nuhinduka niwe waduze kandi wamanutse niwe wapfuye kandi niwe wazutse kandi niwe ugiye kuza nuhinduka uko warareje ni kuri uno munsi kandi kuzokwama ibiye bidashira mwami wo kwizigirwa twarumvise ijambo ryawe kandi twarajyakire mu mitima yacu mu kwizera ewe mana nushitse ijambo ryawe kubw'ubuntu bwawe nushimwe kuko uri hafi yacu nushimwe kuko uri hano no kubw'igikorwa cyamwe mu wawe mana yo kwizigirwa icubahiro ishimwe bibi vyawe ibihe bidashira kuko tuzobona ingendo yawe ingendo y'Imana yacu kandi intumwa z'insinzi zizoba nyinshi tuzoririmba insinzi y'Imana mu mahema y'abagororotsi Yesu wewe mwana w'Imana wewe mwami w'abami ubuganza baganza mwami nutwigarurire kubw'ubuntu bwawe kandi uhezagira abantu bawe bari hano n'ahandi hatandukanye uraza bawe nubarongore nushyire iganza cyawe kuri bo kandi uvugane natwe biciye mu ijambo ryawe twebwe twese no kubwa mpemu wawe yera ndagushimiye kandi kubw'ibibiliya yewe mana ndagushimiye kubw'abavugishwa nawe bose abo waciyemwo ukavuga kubw'intumwa zose no kubw'abantu b'Imana bose ewe mwami esukuntu ari vyiza esukuntu uri mwiza wanesheje urupfu kandi wagaragaje umuco w'ubugingo utanga ubugingo budashira guhimbazwa n'amashimwe y'izina ryawe gera amen.